mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nininahazwe. Uruzi Rusizi rugabura u Burundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwataye inzira ku ruhande rw'intara ya Cibitoke, rugatwara amatongo yo kurimamwo arenga mahegitari 100 y'abanyagihugu bo ku ruhande rw'u Burundi, ruteye impungenge abo banyagihugu bavuga ko ibi bishobora gukwega amatati hagati y'u Burundi na Kongo.
Kuvuga haragiye kuba hi Kongo ni hati hagira igikozwe ku ruhande rwa leta bo rwacu ntacu twashobora
rusivye uruhombo kubera igihugu na leta ubwayo yahahombeye, kuko uravye ikirere kimaze kugenda ni kinini cyane, kuko aho hose haba ari ku nyungu ya leta, ku nyungu y'igihugu. Mugabo uyu munsi hagiye kuzoharugwa ku nyungu y'igihugu cyo muri Kongo.
Aba ni bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi basaba indongozi zabo kuvugana na bagenzi babo bo mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Kongo, kugira ngo ikibazo cy'uruzirwa Rusizi rwataye umurongo gitoregwe umuti. Mu gihugu cy'u Rwanda naho ikigo kijejwe kugenzura imiti n'ibiribwa kiraburira abacuruza n'abakoresha amavuta ahindura uruhu, navyo twaba bateguriye mugume hagufi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijuru rya Amerika makuru twafitiye turahera kuyagezwe hijya nino ku isi. Duhereye muri Uganda, aico gihugu caronse izindi nchancho zo gukinga ikiza cha COVID ya 19. Izambere za societe AstraZeneca zirenga 180,000 zashitse muri ico gihugu ku munsi wa gatanu biciye mu mugambi COVAX wo kuzikwiragiza mu bihugu bikenye. Izashitse kuri no wa mungu zigera ku 100,000 zikaba zatanzwe nk'impano n'igihugu cy'u Buhindi, nk'uko biri ku rubuga rwa Twitter rw'ubuserukizi bw'ico gihugu muri Uganda. Ubushikiranganje bw'itahamagara y'abantu muri Uganda nabwo butangaza ko abambere bazocandagwa bazobagizwe n'abakora mu gisata c'ubuvuzi, abajejwe gucungera umutekano n'abigisha. Ibicishije ku rubuga rwayo rwa Twitter, leta ya Uganda yavuze ko ibikorwa byo gucandaga bizotangura ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 10 uku kwezi, abacandagwa bakazocandarwa ku buntu. Uganda ubagiye guca kabiri kigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko kironse incancho za COVID ya 19, inyuma y'u Rwanda rwatanguye gucandaga ku munsi wa gatanu. Hagataho tukivuga ku vya COVID ya 19, umuyobozi mukuru w'idini rya Buddha Dalai Lama yasavye ababa ku isi bose kuba ico yise intwari bakicandagisha. Naho ivyigwa vyerekana ko ibitigiri vyavuga ko bizeye incancho za COVID ya 19 vyongereye, ubutumwa bwa Dalai Lama buje mu gihe hari abakomeje kuvuga ko hari ibihugu bidafise ubushobozi bwo kuzoronka byihuse incancho zikwira abanyagihugu bavyo bose. Kaminuza ya Johns Hopkins itanga kumwanya makuru ikiza cha corona ikanagikora kw'amatohoza yerekana ko abanduye ku isi yose barenze miliyoni 116. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza ubwa mbere mu bwinshi bw'ubwandu, abanduye muri kino gihugu baba imiliyoni 30. Muri rusangi amaze guhitanwa na COVID ya 19 bageze ku miliyoni 2,500,000, nk'uko kaminuza ya Johns Hopkins ifise icicara muri Amerika ibandanya ivyerekana. Tukivuga kuyagezwe hijya nino ku isi, umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco arabandanya urugendo rwiwe muri Iraq. Uno munsi yagendeye uburaruko bw'ico gihugu ahari ibisigarira vy'amasengero yabomaguwe n'intagondwa zitirira idini rya Islam ahasomera inkuka ya misa. Yagendeye kandi gisagara ca Mosul cahoze ari nk'ikirindiro c'intagondwa z'abayislam, avuye ngaho yaciye agana mu gisagara citwa Karakosh gura n'abakirisu baho imbere yuko asubira ku murwa mukuru Baghdad. Yagiye mu kindi gisagara citwa Erbil aho yasomeye imisa yitabiriwe n'abantu batarenga 10,000 mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza cha COVID ya 19. Inkehwa z'abakirisu muri Iraki nzizera ko ubutumwa butandukanye Papa Francisco ariko atangira mu rugendo rwiwe buzotuma boroherwa bakareka kuzira ukwemera kwabo kuvikiza cha COVID ya 19 caduka. N'ubwa mbere Papa Francisco akoze urugendo mu mahanga, ni narwo rwa mbere umwungere wa Ekleziya Katolika akoreye muri Iraki atagihindutse Papa Francisco Francisco azosubira I Roma ejo ku munsi wa mbere mu gatondo. Amakuregezo hirya nino ku isi reka tuyasozere muri Iran naho ico gihugu gitangaza ko citeguriye gusubira kubahiriza amasezerano ya nuclear yo mu 2015 twicaragiranye n'ibihugu bitunze ibi ariko kavuga ko bizo gikora ari nk'amwe leta zunze ubumwe za Amerika zova naho ibihano ico gihugu kivuga ko cafatiwe bidakwiriye. President wa Iran Hassan Rouhani ibi yabivuze inyuma y'umubonano yagiranye n'umushikiranganje ajeje imigendranire ya Irlande n'amakungu. N'umubonano uri mu rukurikira nego gusubira kunagura ayo masezerano ku vya nucléaire. Irlande niyegwa nayo masezerano ariko ifise igikorwa co gufasha mwishirwa mu ngiro yayo. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko yiteguriye gukora ibishoboka vyose ayo masezerano akagaruka, ariko ashimangira yuko Irani imbere y'ibi ibwirizwa nayo kubanza kubahiriza ivyo yari yariyemeje vyose muri ayo masezerano. Wahoze ari President wa Amerika Donald Trump muribuka ko yakuye igihugu muri ayo masezerano mu 2010 munani gutyo hasubiza Irani mu bihano. Ico gihe yasigura ko Irani yabandanije guhingura ibigwanisho ruhonyanganda vya nucléaire kandi yongera iguma ifata mu mugongo imirwi y'iterabwoba. Ibi vyose mu masezerano yo mu 2015 Irani yari yemeje ko izobikora. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaza amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Turahera mu gihugu cy'u Burundi aho uruzi rusizi rugabura ico gihugu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwataye inzira ku ruhande rw'intara ya Cibitoke. Abanyagihugu baharimira bavuga ko vyatumye bahatakariza amatongo yo kurimamwo arenga amahegitari ijana kuko indimiro zabo zimukiye muri Kongo. Basaba abajeje intwaro kwihutira gukemura iki kibazo kuko gishobora gutera impari hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ahuruzi rusizi rwataye inzira cane rukegera uruhande rw'u Burundi ni muri zone Nyamitanga komine Buganda intare ya Cibitoke. Ivyo vyatumwe n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa. Abanyagihugu baharimira bavuga ko bamaze kwahombera amatongo arenga amahegitari ijana akaba yimukiye ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera urwo ruzi rugabura ibihugu bibiri rwataye inzira.
Kenshi twafite imirima y'imiceri bitwaye ibiharage muci ariko rwatwaye ubu nta n'ikintu na kimwe tugifise tuvuga twarumiwe. Kani na hani kwa hora dokuru mwimbo ukwiye cyane gose.
Turagize uruhombo rudasanzwe.
Mu bisanzwe ururuzi uravye kibazo rwateye ni kibazo kidasanzwe kumwe n'igihugu yarasanzwe afite indimaho hepfo.
Basaba bategetse b'intare ya Cibitoke kwihutira kuvugana na bagenzi babo bo mu ntare ya Kivu y'amajepfo muri Kongo kugira ngo ico kibazo gitoregwe umuti.
Kuvuga haragiye kuba hi Kongo ni hatahagira igikozwe ku ruhande rwa leta ho rwacu ntacu twoshobora.
Rusivye uruhombo kubera igihugu na leta ubwayo yahombe kuko uravye kirere kimaze kugenda ni kinini cyane kuko aho hose haba ari ku nyungu ya leta ku nyungu y'igihugu mugabo imunsi hagiye kuzoharugwa ku nyungu y'igihugu cyo muri Kongo.
Buramatari w'intare ya Cibitoke aremeza ko ico kibazo cy'amatongo yimukiye muri Kongo kubera uruzi rusizi akizi. Kareme Bizoza amenyesha ko yamaze no kugishikiriza abamukurira.
Turarindire kumbure imvura ni yagabanuka yuko umugambi w'urundi urambaye canke ushiranganje ujeje udukikije urimi n'ubworozi waburiko buragira ibyigwa by'ingene zizaba isubizwa aho yahora. Ariko gushikira isaha rero turacarindiriye abenegihugu twaragerageje kudaturazibira tuzibira byanka ariko ubu hari abenegihugu bananigwa. Ariko ibyo byose rero hanini biva kuko hari abenegihugu wasanga barima ntibagire ngo basigaze imetero zisabwa n'abajejwe indimo yurinye ku ruzi hari imetero zisigaza.
Iyo ntwazangabo mu gipolisi irafise ico ihanura abanyagihugu imbere yuko abatware baganira kuri ico kibazo. Gusa abona ko gishobora no gutera matati hagati y'ivyo bihugu bibiri.
Turahimiriza abenegihugu kugira ngo urimye wese aho rutararenga rutarasimba yuko asigaza imetero zisabwa kugira ngo hagume hakingiye hateye imigano hateye amarenga kugira ngo urutinturengane impungenge zirahari ko ngihe gose go mara kwimuka rutumukira mu gice cy'u Burundi urumva hakujya cyakoreshwa n'abakongomani ariko reka twizere iyo rugabanutse urabona ko abarimyi bagenda bakegera bagakora ariko impungenge zo ntizobura kuko nibwo mara kuza gose rukinjira mu Burundi abakongomani bacha bakoresha hakujya kandi nta ikindi kintu umuntu akora kurumva nta kuntu bohaja bo ubu n'ubu n'ukunyera ari amazi makenya bashaka kujya bakagenda bakarima bagasoroma ariko twizere neza yuko kumbure haraho imvura itubaranya ibanyishi umushara naho ngo bazibiri byaba bigorana kubera imvura iza ifite ingufu nyinshi ariko twazi neza ko aho izuba ryakira tuzosaba cyane rwose ababijeje kugira ngo badufashe ibikorwa bimeze neza.
Ubwo ruzi rusizi rukunze kuzura rugatera imyuzurira ku mpande zabwo rugahitana imirima n'ibitegwa yamara ntigwari bwageraho ruta inzira. Abajeje intwaro basaba abanyagihugu kwitwararika kugira ngo ntibahave basotorana n'abanyekongo ahubwo bagahamagarirwa kurindira inzego zibijejwe kugira zizokemure ico kibazo. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye nane bice ku masonga nkitangura mu gihugu cy'u Rwanda kigo kijejwe kugenzura imiti n'ibiribwa kiburira abacuruza n'abakoresha amavuta ahindura uruho ico kigo kibasaba kubihagarika kuko bishobora kubakwegera ibibazo birimo indwara za kanseri. Ikigali mu Rwanda mugenzi wacu Eric Bagirubusa yabidukurikiraniye.
Umuburo w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda cyutanze nyuma yaho bigaragariye ko ku masoko yo mu Rwanda hakiboneka amavuta agaragaramo ibinyabutabire bitandukanye byagira ingaruka ku buzima bw'abayakoresha. Kuri ubu haragaragara amavuta arimo ibinyabutabire nka hydroquinone. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda kirasobanura ko aya benshi bakoresha bigamije kwitukuza uruhu agira ingaruka ku buzima. Bwana Lazaro Ntirenganya yobora ishami rishinzwe gukurikirana ingaruka z'imiti mu kigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa mu Rwanda.
Tufashe urugero nko kuri izi hydroquinone, urebye ingaruka ziteza. Icya mbere, zangiza uturemangingo tumwe tugize uruhu ku buryo izo bita melanocytes zangirika. Uruhu ntibaru gishoboye kugira wa mumaro. Mu mumaro waryo harimo gukingira umuntu imirasire y'izuba ishobora kugira ingaruka ku buzima. Ikindi, uruhu ntirubage rugifite ubushobozi mu gihe umuntu yabikoresheje cyane bwo kurinda umuntu indwara zishobora guturuka kuri za microbe zitandukanye, za bakteri, amavirusi. Iyo ni inama rero natanga nuko abantu bakwiye kwirinda gukoresha izi product zisukura zikanoza umubiri zirimo aya ma ingredient atemewe kubwuko bishobora kugira ingaruka ari zigihe gito ari n'igihe kirambye kuko bishobora no kugeza umuntu kurwara za kanseri.
Kugeza ubu abafatwa bacuruza aya mavuta arimo ibinyabutabire byagira ingaruka ku buzima barabihanirwa n'amategeko kuko baba bicuruzwa kandi yaraciwe ku butaka bw'u Rwanda. Abagabo bane baherutse gutabwa muri yombi hano mu mujyi wa Kigali nabo mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro. Babiri bahawe kuvugana n'itangazamakuru bambaye amapingu bari imbere ya polisi bemeza ko amavuta babafatanye bagiye bayarangura n'abandi bacuruze kandi ko bo batari bazi ko agira ingaruka ku buzima. Nyuma yo gutabwa muri yombi bakemera icyaha bakanagisabira imbabazi.
Ntabwo nari mbizi kuko ngiye amakuru sinabashije kuyamenya ariko bamaze kudusobanurira ko ari ko bitembewe natwe twabonye ko bitembewe duhitamo kubisabira imbabazi kandi duhitamo no kubwira abagenzi bacu babikora ko batazongera kubikora kuko bitembewe n'amategeko.
Ubu tuvugana ndishinje icyaha cyuko turuzi ibintu bitemewe ariko ndabisabira imbabazi kuko ntabwo nzabisubira. Abakibicuruza rero barahari nubwo ntakugira ngo baraha ariko mubyumvikana barahari. Nimba nari ndi murumva ko hari n'abandi nabagira inama rero yuko bakagombye kubireka kuko ntabwo nishimiye kuba ndaha ngaha.
Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera yemeza ko abafatirwa mu bikorwa byo gucuruza aya mavuta atemewe bagomba kubiryozwa. Asobanura ko ubifatiwemo ashobora guhanishwa hagati y'umwaka umwe n'imyaka ibiri y'igifungo. Nubwo ubukangurambaga bwo kubuza abacuruza no gukoresha aya mavuta benshi bazi nka mukorogo buhoraho, polisi ivuga ko ibikorwa byo kuyinjiza no kuyacuruza bidahagarara. Uretse n'abafatwa babicuruza, polisi ivuga ko itazihangara n'ababibagemurira.
Hari ibikorwa bya polisi n'izindi nzego byabaye kugenda hirya no hino babisaka abantu babicuruza ariko mu by'ukuri bigaragara ko abantu batumva. Ubwo rero igikurikiyeho nyine yitumvise inzego zibishinzwe ziragufata zigawukiriza ubutabera ubwo none ugakora akazi kawe. Ariko none icyo tuvuga ni iki? Umuntu ucuruza bino bintu biri hano akabazi yuko azabizira akongera akabicuruza mu gihe ziko n'abandi bigeze kubizira. Nge numva yuko rwose icyo giye mitekereze ye ishobora kubifita ikibazo. Iyo tubonye amakuru rero icya mbere nuko abanga bazakurikiranwa ho kubicuruza, ariko turagenda tubabwire nabo bizanira yuko rwose ntago bitinda kandi turi bafate.
Umuvugizi wa polisi avuga ko kugeza ubu hari iperereza rikiri gukorwa kugira ngo hamenyekane abagira umugambi wo kwinjiza ibi bicuruzwa bitemewe ngo nabo batabwe muri yombi. Iteka rya minisitiri ryo mu 2016 ryerekana urutonde rw'ibigomba kuba biri mu mavuta yo kwisiga n'ibindi bisukura cyangwa bikanuza umubiri, ariko nabwo bigakoreshwa n'abaganga cyangwa se n'abandi babihuguriwe. Iteka rya minisitiri rikavuga ko byibura mu mavuta yo kwisiga hagombye kubamo nko ku kinyabitabire cya hidrokinoni kiri ku mpuzandengo ya 0.3%, mu gihe hamwe mu yafatiwe ku masoko yo mu Rwanda yo ari kuri 2%. Uretse indwara nka kanseri, abahanga mu buvuzi bavuga ko aya mavuta ya mukorogo yagira ingaruka zo gutera indwara y'igisukari cyangwa diyabeti, umuvuduko ukabije w'amaraso, ubuhumyi, kutihanganira ubushyuhe n'ibindi. Igikomeje kumvikana nuko aya mavuta arimo ibinyabutabire byagira ingaruka ku buzima bwa muntu ava mu bihugu byo hanze. Igishobora gufatwa nk'icyuho kubakumira binjiza ibicuruzwa bitemeye ku butaka bw'u Rwanda. Bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Reka tugume mu gihugu cy'u Rwanda tubaza mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ayagezweho mu gisata cha sport.
Mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi imaze guhamagarwa ngo yinjire mu mwiherero wo gutegura imikino ibiri isoza amajonjora mu matsinda mu gushakisha itike yo kuzajya muri Kameruni umwaka utaha mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu. Ikipe y'u Rwanda izakina na Mozambique hano i Kigali ku itariki ya 24 y'uku kwezi isoreze kuri Kameruni ku itariki ya 30. Abakinnyi bahamagawe n'umutoza Mashami Vincent biganjemo abo aherutse guserukana mu irushanwa rya Shan ryabereye muri Kameruni. Gusa hari abiyongereyemo basanzwe bakina hanze y'u Rwanda barimo Emery Mvuye Kure, Salomon Risarike, Abdul Rwatubyaye, Kevin Muhire, Yannick Mukunzi, Haruna Niyonzima, Steve Rubanguka na Medi Kagere. Mu batarongeye kugirirwa icyizere kandi bakubutse muri Kameruni harimo Omar Rwabugiri, Aimable Nsabimana, Elver Rugwiro, Eric Nsabimana, Rashid Kalisa na Jacques Tuyisenge ufite ikibazo cy'imvune. Umutoza w'igihugu Mashami Vincent umaze iminsi ine yongerewe amasezerano arasobanura ko gahunda y'imyitozo iteye.
Akazi katoroshye kandi tugomba kukwitegura uko byagenda kose ngira ngo rero imyitozo izagibera kuri Stade Regional mu gitondo nimugoroba, ariko nanone kubera ko hagati aho tuzaba dufite igihe gito cyane nyuma y'umukino wa Mozambique ngira ngo tuzaba tunavangamo twitoreze kuri Stade Amahoro kugira ngo tugeze gukorera ku bibuga byombi, kuko umukino wa Mozambique uzabera ku artificial turf ariko mashya Kameruni izabera ku kibuga cy'ibyatsi bisanzwe. Ngira ngo niyo mpamvu twifashe kugira ngo tuzajye dukorera ku bibuga byombi ndetse turusheho no kwitegura mu minsi mike yatuba dufite imbere yacu.
Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa kane w'amajonjora mu matsinda, mu itsinda u Rwanda ruherereyemo ikipe ya mbere ni Kameruni ifite amanota 10, Cape Verde ikurikiraho ku mwanya wa kabiri n'amanota 4, ikipe ya Mozambique ifite amanota 4 nayo ikaza ari ya gatatu, naho u Rwanda rukaza ku mwanya wa kane na wa nyuma rukaba rufite amanota 2 n'umwenda w'ibitego 3. Nyuma y'uru rugamba rwo gushakisha itike ya kane u Rwanda rufitemo amahirwe agerwa ku mashyi, hazahita hatangira urugendo rwo gushakisha uburenganzira bwo kuzajya mu gikombe cy'isi kizabera muri Qatar mu mpera y'umwaka utaha. Mu majonjora yo mu matsinda, Amavubi y'u Rwanda azaba ari mu itsinda rimwe na Harambee Stars ya Kenya, Kagoma za Mali n'Imisambi ya Uganda. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare muri shampiyona ya Afurika yarangiye kuri wa gatandatu mu gihugu cya Misiri, u Rwanda rwegukanye imidari 14 irimo umudari umwe wa zahabu. Abakinnyi 14 bagabanyije mu makipe atatu bakoze uko bashoboye bahesha igihugu ishema mu ruhando rw'ibihugu 15 byari byaserutse. Abakurikiranira hafi umukino wo gusiganwa ku magare basanga uku kwitwara neza kw'abakinnyi ba timu Rwanda muri shampiyona ya Afurika ari ikimenyetso kigaragaza ko Rwanda rushobora kuzihagararaho mu isiganwa mpuzamahanga Tour du Rwanda riteganyijwe guhera ku itariki ya 2 kugeza ku ya 9 mu kwezi kwa gatanu. Ikipe nkuru y'u Rwanda mu cyiciro cy'abagabo yari igizwe na Moise Mugisha, Joseph Aleluya, Jean-Éric Habimana, Jean Bosco Nsengimana, Jean-Claude Nzafashwa nayo na Samuel Mugisha utarashoboye gukina kubera uburwayi. Mu ikipe y'ingimbi harimo Etienne Tuyizere, Hussein Mugabo, Valence Iradukunda na Samuel Niyonkuru. Ikipe y'igihugu y'abakobwa yari igizwe na Valentine Zayisenga, Diane Ingabire, Jacqueline Ishime na Josiane Mukashema. Abatoza b'aya makipe ni Felix Sempoma wungirijwe na Byukusenge Natani. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda urakenuye. Turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Bamwe mu Barundi baba mu mahanga mwiciri heze baragendeye imihana y'abatwa mu Burundi kugira ngo birabire uko babayeho. Intumbero nyamukuru kwari ukugira barabe aho bahera mu gufasha abatwa mu bikorwa byo kwiteza imbere kugira ngo bashobore kugera mu rugero rw'Abarundi bandi bo mu bundi bwoko Inyuma y'urwo rugendo abarundi basanze abatwa bakeneye ahanini ifashanyo yihutigwa irimo ibikoresho vyo kurima uburaro bwiza hamwe no kuronswa amatongo maze baca batangura gukorera hamwe batoza ifashanyo yo kubagarukira mu kiganiro Frederic Nkundikije yagiranye nabo barundi batunganeje ico gikorwa barimo uwitwa Jafet Le Gentil hamwe n'urwaruka rw'abatwa barimo uwitwa Yassine Antoine ari muri Australie na Gerard Niyosaba aba mu Burundi bagarutse kukuntu abatwa babayeho hamwe n'ico abarundi baba mu mahanga bariko barakora mu ntumbero yo kubafasha. Le Gentil niwatangura avuga ahavuye ico cyumviro.
Icyumviro mu gutangura ni gihe abarundi baba mu mahanga bagendera u Burundi muri cyandwi zahariwe abarundi baba mu mahanga. Hanyuma tugeze mu ntara ya Butaganzwa bisaba yuko tugenera abanyagihugu turaba aho bababaye nico twobaterera. Hanyuma rero tugera ahantu hari umugore basanga butaka dusanga na abo bantu n'abantu bakirana neza cyane ariko bafise ubukene bwinshi. Tugize ngo turababaza dusanga afashe abana ajya mu ishuri mugabo atagira epfo na ruguru no kujya abandi bamaze barakuye mu mashuri kubera kubura impuzu bambara za uniforme. Bicatuma rero dushyiraho umugwi ubakurikiranira hafi. Twaciye rero tugendana n'izindi ntara dusanga abasanga akabari muri wa mugwi w'abantu bababaye cyane ntaho nikora. Hanyuma rero tuca tuvuga tuti kubera iki abarundi baba mu mahanga twama turiko tubafasha abantu ariko tugasanga hariho benshi dufasha basanzwe bifashije. Niba rero twaca dufata ingingo yo kongera kugendera uwo mugore abasangwa butaka. Tubagendera ubwa mbere dusanga koko hariho abasangwa butaka bakiba muri ya mazu y'ibyatsi. Amazu y'ibyatsi burya arutana hariho inzu z'ibyatsi ushobora guhagarika ari iz'ibyo umugabo ukarenza ku byatsi bwo ni bwa buzu bwa kera cyane imvura yose ibahererako ugasanga zaratobotse no gutoboka batagira aho baryama akazu kamwe ugasanga karimo n'abantu barenga umunani. Ibyo rero byaratukoze ku mutima bituma dusaba abarundi guhaguruka kugira ngo ntihagire abatwa babandanya kubaho muri ubwo buryo.
Intambwe mumaze gushika ko turagira kwa kumukanya ariko nashaka kampeni ijambo hari muri uyu murwi w'abatwa nabugenewe batubwira ukuntu bakiriye iyo migambi myiza mwafashe mushyira ntahe Jafet reka ijambo Gerard Niyonsaba.
Eko murakote hanyuma ubwa mbere nashimira uwo mugwa w'abarundi uri mu bihugu binyuranye mu bihugu by'abazungu kuntu wiyumviye ubwa mbere ugatangura ugashyika ku rubuga cyo navuga kuri tele uje kuraba imibereho y'abarundi bamwe bamwe uca usanga imibereho y'abarundi babatwa nabo tuvuga ngo turi abarundi nabwo turi abarundi nyetse na twebwe ngo turi abarundi ari uko itari cyo kimwe n'iyindi mibereho y'abarundi ati gute atari mibereho cyo kimwe y'abarundi uvuga umurundi w'umutwa yavuze yarashitse muri komine Butaganzwa aribonera inzu basanzwe babamwe je nibaza amaze kukibona ko byo batakiye bimutera intimba ku mutima ndiba tarahe barakorora mosozi ukuntu basanzwe babayeho kuko yavuze inzu mu duce bwatsi butandukanye n'inzu mukuru urimi kwigitwa twozita inzu zitwa zimutego twatuze tuwe umutego usanga umuntu yinjira nk'uwinjiye mu mwobo yicaye imvura ikagwa ikamuhererako yasohoka akaburi yaja kuburi hanze no kuburi mu nzu ugasanga ntawe bitandukaniye. Niyo mpamvu novuga ati nobashimira kuba icyocyo barakibonye.
Ego mereka duhe n'ijambo umushanahe Yassine Antoine nawe nyine agira icyo avuze kuri iyo migambi myiza cyane rwose yatanguwe na diaspora y'Abarundi. Duga ku ijambo mukanya gato.
Ego nanjye ndashima ndakenguruka cyane ukuntu Abarundi baba mu mahanga bahagurutse gufasha ubwoko bw'abasangwa butaka. Ego ni ukuri kandi biratunezeza rwose uko abasangwa butaka n'abantu bakiri inyuma y'abantu n'abantu bashaka gufasha dushaka gufasha. Witegereje izo nzu ni inzu ziteye isoni n'uwo mutugudi mwinshi dukora amapadolite mutambara ari inzu yape iyo dushitse kuri ziriya nzu abantu bazibone barasanga ko ariho n'ahantu muri iyi nzu nyine nari ndabyerekanye barasanga aha aba bantu kuko ariko batangwa n'abatangwa gusaka baba bafite uburyo bwabo leta ariko mu gihugu cyacu cy'Uburundi cy'Uburundi urabona ko nuko yakuba mu kigo nigeria bakivuze tw'abarundi tukitwa batangwa gusaka tutarabatangwa gusaka uko mutangwa gusaka nubu bafite ahahinga nubu bafite kiyega nubu bafite inyungu iva muri leta inzu imutangwa gusaka koko kugira ngo ibyiringiro kumurera ihere none rero ko imana iri kuyavugiramo aba bantu bari mu mahanga ni ukuri turabishima rwose nibakomeze bafasha imana izo bibahembera
ego me Japhet na Gentil murashaka kutubwira amajambo make ibintu muri diaspora umaze kurangura igikorwa cyo gutoza ifashanyo kugira ngo mugarukire abatwa baba mu mazu ikamutuzo duteze nk'uko mwabivuze umwe mugambi ugeze he hari ibintu muwamaze kurangura biboneka
ego cyane birahari no kuvuga mu ntango twabanje kugira umugwi mutoya kugira ngo tubanze dufashe abasangwa gutaka bakeya turabe ingene babyakira turabe icokogwa ibyo twokwita projet pilote hanyuma rero icyo twabanje kubaha amasuka kuko benshi bavuga yuko bajya gupagasa mugabo abandi batagishobora kujya gupagasa kuko nta masuka bafite tuca twegeranya rero amasuka turayaha uwo mugwi mutoya mugabo rero muri komu naho bacavuga bati ntimushobora guha umugwi mutoya kuko hariho n'abandi bakenye naho bo batabasanga butaka bashobora guhura n'izo ngorane kandi hariho n'agasanga butaka bandi naho bo bayakeneye iba yaronka duca rero dushyiraho umugambi kuyashyira ku ishyirahamwe ishyirahamwe ryafashije kugira ngo ibyo bintu bishoboke Mandela Peace Center tuyashyira kuri iryo shyirahamwe kugira ngo umusangwa butaka cyangwa umukene yabuze isuka ashobore kujya kuyipira uko abishatse hanyuma akayisubiza igihe igikorwa akeneye gukora abikoze ubu rero amasuka twarayaguze tuyashyiraho hanyuma tuca twongera tubagurira iniforume abana bajya ku ishuri tuca tubarihira n'amakaye na minerivale abatari bwayironke ubu nicyo twahereye ko mugabo rero dusanga yuko iyo proje pilote igomba gukorwa mu gihugu cyose kugira ngo nihagire umusangwa butaka ataja muri wa mugambi wa leta wo kwigisha abana batoya ku buntu kubera ubukene hanyuma rero tugera gusubirayo kugira gatatu twongereza ayandi masuka ari naho rero twaciye tubona icyo kibazo cy'amazu ari nkoramutima
ikintu muri kumurakora kuri icyo gikorwa gihambaye cyo guha uburaro bwiza abatwa mu tuzo duteyiso ni nk'ibi
icyo ubwo bwa gatatu rero niho twaciye dusanga yuko naho turiko turabikora uburaro bwabo ntibuzoborohereza abana bazuja ku ishuri ntibaronkera aho bakorera amasomo biyigishe bageze muhira dusanga ikintu cya mbere kigomba kuba no kububakira amazu tukabakura muri ubwo Burundi bw'ubuzu bw'ubwami tuca tufata rero uwo mugambi tuwugira uw'igihugu cyose ku Barundi baba mu mahanga bose rero uno munsi twamaze kuwuganira n'umushikiranganji Byega tugira n'Imana kuko nawe n'umusosango butaka awumva n'ingoga acavuga ati uyo mugambi muzanye na twebwe twari twarawiyumviriye kuko dushaka yuko mu gihugu cy'Uburundi hoba amazu atarimo amazu y'ibyatsi ati rero mube murawutigura neza mube murawurangura natwe tuzobafata mu mugongo aho muzoba mugejeje nuko rero aho niho tugeze
niko
turasansibiriza kugira ngo umurundi wese abyumve
bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Hakaino nga duche du sozira makuru ni vigane utuketua fitie mnika nukanya, dushimile awagi zuhara vose ngubitegur guwe vyongere vashikire kuri mikroma likumina jwe diane ni nahazwe, hivigane wana makuru vya atu vya shizwe hamwe na fasile gebehu, tukwe mikwizina gya bagenzi batu tuipurize kuanda nyamuru anigwa mubzio mlimo vyose, na huu taha ahanje diane nahazwe, tulaza kwa tulikumwe mumakuru yomugitondo, murarirero ahargiana, ahatargiana hararungas.